Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye Imana ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 28 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019. Nimujye ku mirongo migufi mutwumvire kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Uyu ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari. Mu makuru yo mu biyaga bigari turavuga ku bana b'abanyeshuri baraye bafunguwe mu Burundi.
Icyifuzo nyamukuru y'uhubwo gikomeye nuko basubira ku ishuri, kuko aba a nibo bajiji bejo, nibo bamenyesha makuru bejo, nibo bamustanteri bejo. None batse ariko bariga bazotacobanacobabamari.
Turasabira amahoro kuko boronka amahoro bagasa ku ishuri.
Uyu ni umubyeyi w'umwe mu bana baraye batashye bavuye muri gereza mu Burundi. Naho mu Rwanda leta irategura inyigo y'ubutaka ishingiye ku ikoranabuhanga. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Waramutse neza Aloyi.
Waramutse Thomas. Turahera aha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump asaba Uburusiya kuva muri Venezuela, ni nyuma yaho abasirikare b'Uburusiya bashikiye muri ico gihugu. Abajijwe ejo kwa gatatu nimba Amerika izorungika abasirikare kwirukana abo basirikare b'Uburusiya, Perezida Trump yavuze ko imikenyuro yose ishoboka kandi ko Uburusiya buzi neza ko Amerika ishobora kugira ico ikora. Trump yabishikirije abamenyesha makuru ari mu biro vya White House ari kumwe na Fabiana Rosales n'umufasoni wa Juan Guaido, yitangaje ko ari we perezida w'imfata kibanza wa Venezuela mu rugendo yari yagize mu biro kwa perezida. Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitari bike byemeza ko Guaido ari we perezida w'imfata kibanza mu gihe Uburusiya bushigikiye perezida Nicolas Maduro. Guaido muri Venezuela jo kwa gatatu yasabye abanyagihugu biwe bamuyoboka kuzoja mu mabarabara ku munsi wa gatandatu kwiyamiriza icikagurika ry'umuyaga nkuba muri ico gihugu cyose. Abategetsi muri Mozambique nawe hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu atanga ifashanyo ntibariko baroroherwa guhangana n'ibyononekaye hamwe n'abantu bakuwe mu byabo n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyiswe Idai kandi kiza cyakorera ngo nacyo cyatanguye kwibonekeza. Abajijwe amagara y'abantu bashikirije cyo kwa gatatu ko abantu batanu bamaze kugaragaza ko banduye korera mu gisagara cya Beira cyasinzikaye cyane kurusha ibindi muri Mozambique, Malawi na Zimbabwe mu ndwi iheze. Iyo mvura yarasambuye kandi inyubako z'ico gisagara harimwo n'ivyuma bitanga amazi. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu OMS kivuga ko incanco za korera 900,000 zitezwe gushika muri ako karere muri indwi. Naho umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yashikirije ku munsi wa kabiri ko amakungu akwiye kunyarutsa kurondera uburyo bw'amafaranga yo gufasha ibyo bihugu bitatu byo mu karere ka Afrika yo mu manuko byasinzikajwe n'iyo mvura. Ubwicanyi ku bantu 160 mu mihana yo hagati mu gihugu cya Mali bwatumye impande zibiri zacanyemwo zitangura kwiyunga no kwiga kubana. Ibyo byashikirijwe n'intumwa ya ONU ku wa gatatu. Ishirahamwe mpuzamakungu niyo ko riratohoza kuri ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki ya 23 ukwezi kwa gatatu mu mihana y'i Ogosagu bwakorewe aborozi bo mu bwoko bw'abafulani babwegeka ku bahigi baba Godone. Iyo miryango bari basanzwe ari ababanyi kandi banyuye babana kuva na kare nkuko byavuzwe na Mahamat Salef Anadif arongoye umugwi wa ONU wa MINUSMA ujeje kubungabunga amahoro muri Mali. Asaba ibiganiro hamwe no guhuza kugira habe gusubiza hamwe inyuma y'ubwo bwicanyi bwahitanye abagore n'abana ku bwinshi bishwe batemaguwe n'imipanga. Ishirahamwe riharanira gatoya ka muntu ku isi Amnesty International ryagiriza leta ya Syria hamwe nabo bicuditse ejo kuwa kane ko mu kwezi guheze bagavye ibitero by'indege ku bitaro no ku mashuri mu ntara ya Idlib irimwo abarwanya leta muri ico gihugu. nayo ishiramu ryo muri Siria riharanira gatya ka muntu rivuga ko ibitero by'indege za leta kuva mu kwezi kwa kabiri mu ntara yo mu buraruko bushira uburengero byahitanye abasivile bashika kuyijana na 70 abandi bihumbi barahunga ingo zabo. Amnesty ivuga ko ubiko bw'amaraso muri ibyo bitaro hamwe n'ishuri mu ntara ya Idlib byasambuwe. Amnesty ivuga kandi ko ibyo ibifitiye ibyemezo by'amaraporo yavuye kubyabona hamwe n'amakuru yatorokanijwe hirya no hino ku masanamu ya za satellite. Mukuru w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere muri Korea y'Epfo yashikirije abashingamateka ku wa gatatu ko Korea ya ruguru kikibandanya kuba intambamyi y'umutekano wa Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse. General Robert Abrams yavuze ko Pyongyang ibandanya ikora ibigwanisho bya nuclear na misile biteye kubiri n'ivyo indongozi ya Korea ya ruguru yemereye amakungu ko azosambura ivyo bigwanisho. Kim Jong-un yabwiye Perezida Donald Trump mu kwezi kwa gatandatu kumwaka uheze mu mubonano bagiraniye i Singapore ko agiye gusambura ibyo bigwanisho mu izinga rya Korea. Trump yatahutse Washington atangaza ko abantu bose bagiye gutekana muri Amerika kandi ko atakongera kugira ubwoba bwo guterwa na Korea ya ruguru. Inama igira kabiri yahuje abo bategetsi babiri Perezida Trump na Kim i Hanoi mu kwezi guheze nayo yarangiye atamasezerano ashitsweko mu gihe mwanye politike hano muri Leta Zunze za Amerika batanguye kuvuga yuko urugendo rwa Perezida Trump n'umubano yagiranye n'uwo mutegetsi ataco byavuyemo.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari rero. Nyuma y'iminsi irenga 10 bari bamaze muri gereza, abana b'abanyeshuri batatu bari bagifunze mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi mu Burundi baraye barekuye by'agateganyo. Jean Bosco ndarurinze araduye inkuru irambuye.
Aha ni muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cya Kirundo, ababyeyi abana n'ababanyi ba Ngabire Eliane umwe mu bana baronse umwidegembyo w'agateganyo bari bamurindiranye igishika. Za Michelini na wenyene arashitse mu muryango bari bamutegereye kugira bakumburukanye inyuma y'iminsi irenga 10 afunzwe.
Koresha baragufunguye n'udomeye ko tushaba
koresha nadi Michelini
mu muryango yose y'abana kwari batatu bari basigaye bafunzwe muri ndwi bari bahagaritswe karakanya muneza.
Turimo turavuga ati muraga heza gigwa Imana nishimo nuwo muntu mwagize Imana izo muheza gire cyane nuwo muvye abarekuye Imana muheza gire
nukure turishi nta nicyo twumva dufise tuzoha Imana. Imana ihabwe icyubahiro, nukuri twari tuzi ko batazogaruka ariko nukuri kubona tubabonye Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze, muragize neza ababyeyi.
Ibintu biranezerewe rwose, birahembaye hari rungu urabona aho kana konga ukajya nujya hetse abose bari n'abana b'uwo nk'ubu yava ku ishuri agashyira akanamufasha akamufasha no kubakarabisha cakaja no kuboma ariko urabe nk'ubu aca mutamwe akagahinga kayitera.
Ako kanyamuneza baragasangiye kandi n'abashingwamanza bariko barabakurikirana. Maitre Prosper Nyanzira ni umwe muri bo.
Irikuwa ryabo yaduteye akanyamuneza kuko n'abana ubona yuko naho bari baragirizwa ibyo byaha ari abantu ubona kumenya ngo barafite kazoza kuko abo bana bose nibo ibyo bitabo byanditswe ko nukubwira mu gifatamanywa nibo bari responsable y'ibyo bitabo. Amambere umwe muri bo ni icegera cy'umukuru w'ishuri ryabo biga mu Hindwi. Rero n'akanyamuneza ntangere na cyane cyane kuko tubona nabo nyine ariko baramwenyagura.
Uwo mushingwamanza arashima ko barekuwe kugira babandanye amashuri. ni icyifuzo asangiye n'abavyeyi babo bana.
Iyo icyifuzo nyamukuru y'uhubwo gikomeye nuko bose bera kwishuri kuko aba a nibo bajiji bejo nibo bamenyesha makuru bejo nibo bamustanteri bejo none batariko bariga bazo ntaco bamari
tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagaca kwishuri bagasubira kwishuri nk'abandi bakigana n'abandi yego bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo kandi ibintu ndimo ndababwira nukubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi barimo bibazo nabo batabikoze ababyeyi bariya nyene abarezi babo bakasubiriramo kubera batavyize bakashobora bakamenya nk'abandi bakimikira mu munani ivyo rero nivyo twabasaba Imana izobahezagire ibaho umugisha.
Abana batatu Micheline, Eliane na Berize barekuwe bari bahagaritswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu na parke ya Kirundo bakurikiranwa ku cyaha cyo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri muri kimwe mu bitabo bakoresha mu kwiga. Bose hamwe barindwi abigeme batandatu n'umwana w'umuhungu umwe. Uwo muhungu yaciye arekurwa kubera ko atari bwakwize imyaka yo gukurikiranwa ku cyaha n'ubutungane. Nyuma yo kumvirizwa batatu barahawe kwidegembya by'agateganyo sentare nkuru ya Kirundo imaze kuvyihweza ishinga ko aba batatu bobandanye bakurikiranwa bapfunzwe bagiye guhabwa umwidegembyo w'agateganyo nk'abandi bavuye mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi aho bari bungururijwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri komine Nyanza Lac mu bumanuko bw'u Burundi abarundi bari barahunze mu 2015 batahutse barasaba leta kubitaho. Ni inkuru ya Krisi Munezero.
Nitwashe kurongishira hamwe cyo dufata mu nda n'ubuzima bwacu buracuragirika ntituraruhagarara neza.
Aho muri zone Muyange imwe mu mazone ya komine Nyanza Lac abahunguse barashimishwa nuko bagarutse mu Burundi kuko mu gihugu cya Tanzania aho bari barahungiye ubuzima butari bushemeye. Ariko rero kuri bamwe umwizero bazananye ko bagiye kubaho neza n'imiryango usa n'uwatakaye. Ubukene nitotezwa rya bamwe mu basangwa rituma abo bahungutse biyumva nk'abakosheje kubona barahunze. Happiness ni umuvyeyi w'abanindwi asanzwe baho muri zone ya Muyange.
Tukiza baradusanga no kumupaka kudutegera bakatubwira muraje mu gihugu cacu tugiye kubakurikirana ababanyi canke basigaye mu gihugu baca babandanya baducokora mwe mwari mwagiye gukora iki nimwe mwaguma ngaha nk'ubu babonye turiko turavugana namwe bariko barakurikirana bari bataye igihugu twe twasigisigaranye kuba tariko baradukurikirana kaca tubaho natwe umutekano wacu umutima wutunze kandi twavuye hakujya tuvuza ati turatashi iwacu.
Adestina ni umusangwa waho muri zone Muyange nyene kubwiwe nta wahungutse atoteza ariko ntahakana ko hari abandi basangwa babigira agasaba ko bofatwa nk'abandi barundi.
Twaranezerwa no kuba barahungutse kuko nabo nyene ni bene gihugu sindabatoteza sindimo igituma abatoteza sikindi umva bakoma bavuga ngo nakungene bari gutanga igihugu ngo bagahunga Tanzania ariyo mpamvu ngo badakwiye kuronka ngagafashanye. Niko bayivuga mu bisanzwe barakwiye kuronka kuko ubuzima bafise si bwiza.
Abo bahungutse baratumwikomo kubajejwe intwaro bandika basangwa mu gihe haba habonetse imfashanyo igenewe abahungutse. Bano bakenyezi bemeza ko bimaze kuba inshuro zitari nke.
Kuva duhungutse nta n'ikintu kiraza n'abantu tuba tubonetse abakuru bacu ntibagenda batuturabisizeko. Abandi twebwe abahungutse batubwira ngo yuwe ni ngizoza ngo hanyuma ngo ibamenye.
Ninde bibabwiye?
Abakuru. Oya ni tubese nta n'ikintu niki turaronka. Bari geze kuzana imbuto y'abahungutse. Yatsironka abasangwa.
Cyonyene. Ngizoza yuko akwanditse akwati yo note ya 5 ya 10 ukayibura. Sina giwawe rafuse.
Ndi barikiye.
Twebwe abasangwa badukoma gusa ngo twa twataye igihugu. Kwebwe tukicara uko imfashanyiziye tukumva ngo ishyirahamwe kanaka riraje gufasha abahungutse mugabo atahungutse nibo babironka bakaca batubwira ngo mweho nimwari mwataye igihugu haronka batahunze.
Abo bajeje intwaro badema ku rutoki nabo bahungutse barahakana ko ata amafaranga batangisha kugira ngo bashire ku rutonde uwuhabwa imfashanyo. Nyanzwi Nestor umwe mu barongo uyu mutumba Muyange avuga ko ababagiriza ko babakumira ari ukutamenya.
Nkicho bavuze ati haraho babonamo abasangwa kesha ari hamashira hamakunda kuza kuraba bajya abantu batishoboye harabavuga ati no munsi bakeneye ko bandikwa abasangwa batishoboye kugira ngo nabo babagarukireko nk'abantu sangara abafakazi banyamwema n'abandi rero ntiyo babonye harosabo ucumenga ivyo bari bagenewe byace bihabwa abasanga mugizo bagenewe ntizigera bihabwa abasanga kwero umuntu atafise ryo rupapura bayarahungukiye mwabo bantu ntaronkamo cyo gituma tamahera dushobora kubasaba
mu gihe biboneka ko bari mu bukene abo bahunguke bo muri zone ya Muyange muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba barifuza amashirahamwe yubafasha kuronka ingurane kugira baronke imitahe mu kurindira abenshi baba baracingero mu mirima y'abarundi tubamenyesha ko komine Nyanzarake ari ya mbere mu ntara ya Makamba yakira abarundi benshi bahunguka na cyane cyane bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva uyu mwaka w'2019 utanguye iyo komine maze kwakira abahungutse majana 22 ku 3340 bahungutse bashikira mu ntara ya Makamba bakaba arabafashijwe na leta z'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe impunzi HCR muri komine Nyanzarake Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
mu Rwanda leta yatangiye inyigo ishingiye ku ikoranabuhanga ku butaka buhingwa umugambi n'ukumenya neza uburumbuke bwabwo kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera. I Kigali umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Ufatiye ku bisobanuro bya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, iyi nyigo bari higamije kumenya imiterere y'uburumbuke bw'ubutaka bw'u Rwanda iraza yunganira yari isanzweho. Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda igasobanura ko iyi nyigo izakorwa ku butaka bw'igihugu cyose hakajya hamenyekana imiterere yabwo. Igihingwa kijyanye na buri karere n'ifumbire yacyo mu gihe kubusanzwe ngo byakorwaga ku rwego rwo hasi nabwo ku butaka buke mu buryo buciriritse. Bwana Jean-Claude Musabyimana umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yabwiye itangazamakuru ko iyi nyigo izagaragaramo ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru rigamije kunganira indi nyigo yariho. Yavuze ko kugeza ubu hagikoreshwa ikarita igaragaza imiterere y'ubutaka bw'u Rwanda, iyo karita ngo yakozwe mu 1980. Kuri ubu rero ngo bigomba kuba ari ikinyuranyo.
Icyo gihe bakoreshaga ubuhanga, ntabwo twe tufite amafoto ya satelite nk'uko tuyafite uyu munsi. Ntakwe dufite amafoto aeriyene nk'uko tuyakoresha uyu munsi. Ntakwe dufite gukoresha radari nk'uko tuzikoresha uyu munsi, ndetse n'andi masonde areba mu butaka ku buryo bworoshye kandi no ku buryo bwihuse. Uyu munsi rero turagira ngo noneho iyo update ikorwe, noneho ariko dukoresheje noneho ikoranabuhanga igezweho uyu munsi, haba mu kureba kukusiriva mu kureba ubutaka, haba ndetse no mu gukora analyse cyangwa gusesengura ibiri mu butaka. Noneho tugakora database idufasha kumenya icyo buri butaka bwose bukenewe bitewe n'aho buri, ndetse tukanongera igishusho gukoreraho ku mushingano.
Kuri Bwana Charles Bucagu wungirije umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB, akavuga ko muri iyi nyigo bagiye kumenya n'izindi fumbire ku bihingwa ubusanzwe batakoreye inyigo. Uyu mushakashatsi mu by'ubuhinzi akavuga ko kugeza ubu inyigo zakozwe ku mafumbire y'ibihingwa by'umuceri n'ibirayi. Yasobanuye ko kandi muri iyi nyigo yunganira yariho hari ibibazo by'ibanze bagomba kwicarira bafatanije n'impuguke.
Ikindi kandi gikomeye muri ibi ngibi nuko tuzakora uburyo tuzajya dukora ubu butaka turabushyiriyeho ifumbire umwaka ku mwaka. Ese ni ngombwa gukomeza gushyiraho ifumbire nyuma y'imyaka ibiri umuturage yashyizeho ya fumbire ihagije? Abantu turi kumwe impuguke mu butaka turaza gukorana kugira ngo turebe ese bwa butaka bufumbi inshuro ebyiri, bwa butaka bwagiyeho imborera, bwa butaka bwagiyeho ishwagara, ese bukeneye guhora bufumbirwa umunsi buri gihembwe cy'ihinga cyangwa bwagiye bufumbirwa rimwe mu myaka ibiri cyangwa rimwe? Ibyo nibyo bibazo tugomba kwicarira tukareba noneho tugagira inama umuturage icyo gukora.
Hirya no hino mu Rwanda mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ibibazo by'urusobe mu rwego rw'ubuhinzi birimo n'iby'inyongera musaruro zidahagije ubundi n'iza ntazo ku bahinzi. Byumvikana ko iyi nyigo igihe yaramuka ikozwe kandi igashyirwa mu bikorwa uko bikwiye hari benshi ishobora kugoboka mu rwego rw'ubuhinzi n'aba barimo.
Ariko buriya tubonye imva ruganda ituma ubutaka bugabanya ubusharire, byatuma natwe tujya tubona umusaruro kimwe n'abandi nk'uko hirya no hino ku maradiyo twumva bari kuvuga, kandi tunabigirira kuri za televiziyo ukuntu abandi beza.
Gusa nyine ikibazo cy'ifumbire cyo kirahari, umuceri wabaye umuhondo kuko warugeza igihe cyo gucanura
ubwo bisaba agafumbire kitwayire ko gushiramo kugira ngo umuceri ucanure ubwo rero wabuze umuceri wabaye umuhondo ifumbire ntayo
kibazo turi kugira inyongera musaruro turi kubona bari kuduha noneho ziri kuba nkeye tukaba tubona dukeneye guhabwa inyongera musaruro ihagije mbega kugira ngo tugire umusaruro urumbutse
umve sinanje ngenyine niriwe mu gishanga mbagara nabandi hirya numvaga harabaga bari hirya ariko bati twabuza gafumbire kanyuma
inyigo izareba imiterere y'uburumbuke bw'ubutaka bw'u Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda butangaza ko izamara igihe cy'imyaka ibiri niharagaragazwa ingengo y'imari zayigendaho kugeza ubu imibare iragaragaza ko abari mu rwego rw'ubuhinzi mu Rwanda babarirwa muri 70%. Imibare itangwa n'ubutegetsi kandi iragaragaza ko buri mwaka u Rwanda rwasohoraga miliyari z'amafaranga zibarirwa muri 5 mu kugura inyongera musaruro. Inyungu izakorerwa kuri hegitari z'ubutaka 50,000 zizakorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranya ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba urumwe mu bo twatumikiye, niba urumwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima. Mu Burundi, abahanga mu by'amagara y'abantu bavuga ko mu bubatse ingo hafi 15% bafite ingorane zo kubyara. Muganga Audace Nsabimana ukorera mu bitaro bya gisirikari bya Kamenge mu gisagara cya Bujumbura arasobanura ikibitera n'ibyo bakora kugira ngo birinde ubugumba. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse uri Bujumbura.
Muganga Audace Nsabimana atangura sigura icari cy'ubugumba n'igihe abubakanye botangura kugira amakenga yabwo.
N'igihe abubakanye baba batagize amahirwe y'ukuronka ikibondo kandi bacyifuza. Ariko rero uko abahinga babisigura bavuga ko bisaba ko umuntu aba yarindiriye n'imiburiburi imyaka ibiri abantu babana neza kandi ataburyo kugwanya kurondoka baba ariko rakoresha imwe bita mu gifaransa contraception.
Mu gihe abubakanye bataronka umwana bamwifuza ingorane ironderegwa muri bose nubwo umukenyezi ari wafise uruhara runini kuko ari we yibungenga ikibondo.
Hari gihe dusanga uruhara rw'umugabo ugasanga ntibitomo ibyiwe ugasanga ni hagati ya 20% to 30%. Ariko nk'uko mubizi umugore agira uruhara runini cyane, hari gihe dusanga byavuye kuri we nk'agashika 50%.
Niwe ahanini rero twavuga yuko ingorane zo kutabyara ahanini ko ziva ku mukenyezi.
Oya, si icyo nashatse kuvuga. Nashatse kuvuga mu bisanzwe dufate nk'akarorero kurima, ni kuvuga haya kurondoka ni nko kwimbura ibyo warimye. Kuvuga umugabo arazana imbuto, umugore akazana imbuto, ariko iruhande y'ukuba umugore yazanye imbuto niwe nyene umurima. Ni kuvuga za mbuto naho zoba nziza zidafise aho zikurira, umva ko hacaba ikibazo. Nicyo gituma mvuga ko uruhara rw'umukenyezi ari runini cyane, ariko si kuvuga yuko n'umugabo atangora nzotuma batarondoka ashobora kubwira.
Muganga Audace abandanya asigura bimwe mu bituma umuryango utarondoka bivuye ku mukenyezi.
Hariho kuba afise tujya dusaba tw'imbuto tudatanga imbuto, ashobora kuba afise tujya duhora duhuza dusaba tw'imbuto n'igitereko tutameze neza ngo dushobore kureka intanga z'umugabo zicemwe hamaze ihure n'ubuto gwiwe. Ashobora kuba afise igitereko kitameze neza bimwe bita malformation, cyangwa ugasanga cyaragize ibibazo muri cyo ameze nk'ahazibye byo bita sineshi. Arashobora no kuba afise ikibazo cha col rwagwinjiriro rw'igitereko ugasanga rwaragwaye arazivye niyo aranguye amabanga yabubatse n'umugabo wiwe imbuto nizeza ngo zishikire rwiwe canke arashobora no kuba afise ingorane yo mu gitsina kiya gitsina bita vaje ugasanga naco ntikimeze neza n'amabanga ntashoboka
bishoboka ko umukenyezi atagira ingorane nimwe ariko ikabiri ku mugabo kandi ikabuza kurondoka
ku mugabo naho hari gihusanga ari umuntu yagwaye ugasanga imbuto ntazafise canke arazifise mugabo ntizimeze neza canke biganashika akazi bazifise zimeze neza mugabo imihora ituma zisohoka ngo zize guhura n'urubuto rw'umugore wiwe yarazivye zidashobora kurengana
mu gihe abo bubakanye bivuje muganga avuga ko kenshi bavugwa izo ngorane zigahera ariko ikibazo nuko mu bafise izo ngorane benshi muri bo bativuza canke bakivuza nabi
nkansanzwe nkorera ndabona ko nikintu menga nikintu novuga ko ari nk'iterabwoba ku mukenyezi canke ku mugabo kenshi abo bantu biragoye kubaronka kuko umugabo haragiye atangura kurungi ku mukenyezi we umugabo akibaza ati wewe bimeze neza karungi ku mukenyezi ariko nawe niyaje kwivuza ntahita tumbereza ikibazo ciwe hari giye atangura kuvuga iby'umugongo kuvuga ibyerekeye kubabara yari mu mihango bimwe bita kuja mu butinya nka ariko wamubaza neza ugasanga ingorane nyamukuru no kutarondoka kuko imbere yo kuvura ikigenza umuntu twebwe abaganga turabanza kumubaza imibereho yakahise ari nk'umukenyezi turamubaza ko amaze kwibungenga cyangwa amaze kuvyara aho rero niho ucumenya yuko ikibazo nyamukuru ari ikibazo cirondoka
muganga Odasabimana asaba ko umuntu afise ingorane y'amagara muri rusangi akwiye kwihutira kuja gusiguza abaganga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho sporo n'imikino ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Fidel Niyongabo
Amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere ku yerekeye umupira w'amaguru aho Callum Hudson-Odoi umukinyi w'umupira w'amaguru w'umugwi Chelsea mu Bwongereza yaserukiye ubwa mbere mu gwi serukira gihugu w'Ubwongereza mu rukino rwahuje uwo mugwi ni mu gwi serukira gihugu wa Montenegro ku munsi wa mbere w'inyindwi Ubwongereza bwataye insinzi y'ibitsindo bitanu kuri kimwe cha Montenegro umugwi akinira Chelsea wemeye kumugira inama inyuma yuko ari mu bakinyi babirabure batari bake bari mu mugwi serukira gihugu w'Ubwongereza batuswe n'abarorerezi b'igihugu cha Montenegro babahora ibara ry'urukoba rwabo basemerera amajambo yigana inguge ivyo vyari vyashikiye Callum Hudson-Odoi afise imyaka 18 muri iki gihe mu rukino rw'igikombe cha Europa League rwari rwahuje umugwi wiwe Chelsea n'umugwi Dynamo de Kiev kuitariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA ririko riratohoza ivyabaye ico gihe ishirahamwe UEFA rivuga ko ririko riratohoza kandi ivyabaye igihe ubwongereza bwahura na Montenegro ku munsi wa mbere mu ntumbero yo gufatira ibihano umugwi serukira gihugu w'ico gihugu Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tukivuga ku makuru yerekeye umupira w'amaguru Lucas Hernandez umukinyi w'umufaransa kini nyuma mu mugwi w'umupira w'amaguru Atletico Madrid wo mu gihugu cya Espagne yateye igikumu ku masezerano y'imyaka 5 n'umugwi Bayern Munich wo mu gihugu c'Ubudagi umugwi Bayern Munich wamuguze imiliyoni 80 z'amayero Hernandez afise imyaka 23 muri iki gihe ari mu bakinyi b'umugwi serukira gihugu w'Ubufaransa batsindiye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka uheza w'2018 azokwitaba umugwi Bayern Munich ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi Hernandez yakiniye umugwi Atletico Madrid inshuro 67 amaze gukina mu mugwi serukira gihugu w'Ubufaransa inshuro 15 Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turangirize ku nkuru yerekeye tennis aho umukinyi wa tennis wo mu gihugu cya Serbia Novak Djokovic yatsinzwe na Roberto Bautista wo mu gihugu cya Espagne mu nshuro ya kane y'ihiganwa rya tennis rya Miami Open ririko ribera muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika Roberto Bautista yamutsinze mu maseta abiri kuri atatu kwinota rimwe kuri atandatu ndwi kuri atanu n'atandatu kuri atatu Djokovic amaze gutsinda iryo higanwa inshuro zitandatu imbere yaho Kylie Edmond wo mu Bwongereza yatsinzwe mu nshuro ya kane y'ihiganwa rya Miami Open na John Isner wo muri Amerika mu maseta abiri ku manota ndwi kuri atandatu na ndwi kuri atandatu ku ruhande rw'abafasoni Petra Kvitova wo muri Repubulika y'Abacek aza ubwa mbere muri iki gihe ku rutonde rw'abakinyi ba tennis bakomeye cyane ku isi muri iki gihe ku rwego rw'abafasoni yatsinzwe na Annette Contaveit wo mu gihugu cha Estonia maseta 2-1 ku manota 3-6, 6-2, 5. Bwa mbere Contaveit amutsinda mu ncuro zitanu bamaze guhura. Ni kuri iyi nkuru turangirije ko makuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Juti zacu turi kumwe ku ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu bya mbere by'iki gitondo na bihumurije ariko iradio yanyu irakomeza kubaganira umunsi wose. Mugire rero umunsi mwiza kandi mugubwe neza. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.